mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio gatanu muri kumwe na Joy Diane nahazongiye kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi. Kuva ku igenekerezo rya 15 ku kwezi kwa kabiri, amazi yose adandarizwamo amafaranga agaciro mu Burundi nta ruhusha rwo gukora kuri ubwo butaka azobagifise.
Imirimo y'ibanki nkuru y'igihugu yere kuba iri kirayinani. Amabiro ari mu mabanki yitwa biro de change. Niyo yonyene azogura yongera gurishe amafaranga mvamakungu. Bici kuvunjira mu mini.
Uyu ni Jean Ciza, ni umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu cy'u Burundi BRB.
Bazoshaba vunjira mu gifuri n'ivyahora bija ku mugaragaro bibure ngaruka mbizavyo n'amabiro de change baca bataha muhira.
Uyu nawe ni Gabriel Rusiri atwara ishamwe Olicom gishinze kurwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta mu Burundi, ahadondagura zimwe zimwe mu ngaruka iyo ngingo ya BRB ishobora kugira ku butunzi bw'igihugu. Ariko mbanze ndababwire muri make ku bitsigira ivyamaze kwicwa n'umugera wa corona bashikishitse ku 111 mu Bushinwa. Perezida w'ico gihugu Xi Jinping yashikirije ko izindi ngingo zikomeye zo guhangana n'ico kiza zigiye gufatwa. Ibitsigira vyongeye inyuma yaho intara ya Hubei, uwo mugera watanguriyemwo itangarije ko abandi bantu 103 bapfuye uno munsi kwa kabiri. N'ico gitigiri kinini ca mbere c'abapfuye ku munsi umwe kuva uwo mugera utanguye kwibasira mu Bushinwa. Hagataho abategetsi batari bake mu gisata c'amagara y'abantu muri ico gihugu begujwe mu mirimo yabo kubera iyo virusi ya corona. Ni inkuru tuza kugaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma. Igihuhusi kivanze n'imvura nyinshi cataziriwe Kiara kiriko kiraca ku mugabane wa Buraya kimaze guhitana abantu bashika kuri 5 mu buraruko bw'uwo mugabane. Ico gihuhusi casize imyuzura mu mabarabara kandi gisiga ibice bitari bike mu kizime. Ibisagara vy'Ubwongereza vya bitandukanye n'ivyo vyasinzikaye kuruta ibindi, aho amazi yavogereye imodokari amazu aharurwa mu bihumbi nayo asigara ata muyaga nkubu. Komisiyo ya ONU ishinzwe gufata ibihano yatezuriye Korea ya Ruguru yiyemerera kuronka imfashanyo zizofasha ico gihugu kurinda ko umugera wa corona ukwiragira n'ingoga mu bantu batarandura. Akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano kafatiye Korea ya Ruguru ibihano vy'ubudandaje kuva muri 2006 muravyibuka, hari mu ntumbero yo gutesha ico gihugu guhingura ibirwanisho vya nuclear. Korea ya Ruguru na mfashanyo irasaba ivuye mashahamwe yo hanze mu twigoro two kurwanya uwo mugera, kandi nta n'umurwayi gushika n'ubu aratangazwa ko yanduye, ariko babikurikiranira hagufi bavuga yuko nayo nyene ishobora kwatandukira. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45, 31 na 41. Ku mugoroba ni kuri metero 19.22. Turi live ku isi yose kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse za Facebook yacu, Instagram na YouTube ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nongere ndabahe ikaze ishamwe Olicom gishinze kurwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta mu Burundi rihamagarira ico gihugu guhagarika ingingo ifuta amazu yose adandaza amafaranga y'agaciro. Mu kiganiro yahaye ijwi rya Amerika, Gabriel Rusiri atwara iryo shirahamwe yemeje ko iyo ngingo izotangura kuja mu ngiro igenekerezo rya 15 ku kwezi turimwo izogira ingaruka mbi zitari nke ku butunzi bw'u Burundi. Inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wirikaneza.
Kuva kuri iyo tariki amabanki yonyene niyo yemerewe kuvunja amafaranga y'agaciro. Jean Chiriza mukuru banki nkuru y'igihugu BRB yatangaje kuri uyu wa mbere kwiyongingo yaje hageze. BRB yagize avunjayi kuba atubahirije ingingo nshasha yafashe mu mpera z'umwaka uheze kubijanye n'ukugura n'ukugurisha amafaranga y'agaciro.
Serekana neza yuko ibanki nkuru y'igihugu yananiwe. Nuba ko yari kuba yaretse ati faranga rishase nirivunjwe kuri aya chanka riya ntacho bimbyi. Muri ico gihe mirimo y'ibanki nkuru y'igihugu yere kuba irikirayinanira. Amabiro ari mu mabanki yitwa biro do change. Niyo yonyene azogura yongera gurishe amafaranga mva makungu. Biciye kuvunjira mu mino.
Ariko Gabriel Rusiri atwashira hamwe urikome rigwanye giturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta asanga ije guhura ivyahuha.
Bibonekera ubwa mbere yuko ibintu byose birondegwa nayo amafaranga y'agaciro bibita mu gifaranga sa matière première nibintu byankenegwa bikenegwa kugira ngo hashobore gukogwa nk'akaroro nk'isima hashobore gukogwa ibinyobwa vya Brarudi nibindi bintu biva hanze bihamba abanyango bakenera mu buzima bwa bwa minsi yose nk'ibi bintu bijanye n'imiti n'ibitoro hamwe n'ibita matière première bikora isukari kugira ngo isukari ishobore kuboneka nibindi rero ivyo bintu byose ugiye kubiramba aha ku rubuga ku isoko usanga ivyo bintu ibiciro byigwijije na kabiri ehe ndabe nka karorero mugende nko kwisima ya Buseko igiciro kizwi leta yashizeho ni 224 n'amajana 5 mugabo umufuko wa Buseko kugira ngo uronke ni 332 ifanta nuko ibinyobwa ivyo ari byo byose bindi nuko imiti yoyo byarabaye akayobera abahinga ibikivugwa ibibazo bihari ni bibazo bihambaye cyane kuburyo leta itobifata minenegwe ngo bibaze yuko kugara aya mazu y'ubudandarizo ariyo nyishu bibaza batoye
none nyishu yotorerwa hehe
ahambirava ni mu byo leta ishora hanze les exportation nk'igisata cikawa raba ibintu biri kubera bamwe igisata cikawa tuzi neza ko ari cyo gisata ca mbere cyagomba kugiza amafaranga y'agaciro icayi ipampa ikindi gisata kizana amafaranga y'agaciro ni gisata c'ubutare murabizibona neza leta yonyene yirwiridoga gufata ingingo ivuga yuko amafaranga yatezwa kuva mu butare kuba bwashowe hanze atagaruka mu gihugu bavuga yuko ubutare bwose bushoka hanze amafaranga faranga atagaruka atana 30% ashika y'amafaranga agomba kuza ahandi hakabira amafaranga y'agaciro yagomba kuva ni mu bo twokwita le partenaire financier ibihugu bicuti vy'u Burundi n'abasanzwe badufasha ivyo navyo murabizi yuko vyagabanutse hafi ku 70% uravye amafaranga yagomba kuba yinjira bijanye n'ivyo byo gufashanya mu bijanye mu byo bita cooperation internationale ahakabiri hagomba kuva amafaranga y'agaciro ni bakera rugendo baza mu Burundi le touriste abonabo kubera nyene ivyabaye imvururu njyane za politique navyo ni muraze kubisa ni vyahagaze aha kane hagomba kuva amafaranga y'agaciro ni mwaba twita abanyamitahe les investisseurs étrangers ivyo navyo twese turabibona yuko uno munsi atari kirenga
bwana Rufyiri anagaruka ku ngaruka mbizi giye gukurikira ingingo
bazosha bavunjira mu gifuri n'ivyahora bija ku mugaragaro bibure ingaruka mbizavyo nazo akazi ntigazosubira kuboneka abantu bariko barakora mwa mabiro doshanje baca bataha muhira musanzwe muzi yuko nubuzi ngaha makeno gihugu cyacu uye ari nk'umuzi wibuye iyindi ingaruka mbi nuko leta ishobora gufata ingingo yo gusubira kugurura mabiro bagaca bahereza abantu nyene bakoresha mbe twita favoritisme bakugururira umuntu kubera imvo iyi kubera umugambwe kubera intara kubera ubwoko kubera ibi ibyo navyo rose nibaza yuko hari ico bizabije gufasha cyane gusumba biragaragara neza yuko imijyango myinshi igiye kugira ibibazo nkuko mbere byabaye nko ku ONG ibintu bigiye kononekara izingingo zifatwa rero kwebwe ntitwibaza bazifata yuko baba babanje kuraba ingaruka mbi bigira ku mijyango bigira ku gihugu muri rusangi
ingingo ibanki nkuru y'igihugu ntabanduka kugeza ubu bitegira iby'abantu bazotakaza akazi kubera yo ntibiramenyekana ico bikora ni benshi kuko bakorera ku butaka bwose bw'u Burundi cyane cyane ku mipaka ku migwa mikuru y'intara zimwe zimwe no ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura bagizwe n'abanyamahanga n'abavuka gihugu eroje urika neza ijwi rya Amerika
tukireko makuru avugwa ku Burundi amashiramwe atanu yigenga muri ico gihugu yarunguruje urubanza muri sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC ni murabanza yitwariramo leta kwifutswa ryayo nihagarikwa ry'ibikorwa byayo mu Burundi amashiramwe yaheruka gutsindwa muri urwo rubanza Pierre Claver Niyonkuru
Amashirahamwe yunguruje urubanza muri sentare nkuru y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko igisata cayo ciyungururizo na 5 ni ya Prodehash, Forsk, Focode, Akate Burundi na RCP mu mfunyapfunyo y'igifaransa. Nka yose yahananira uburenganzira bwa muntu imbere y'uko afutwa mu gihugu mu mwaka w'2016 ubu yahisemo gukorera ibikorwa byayo mu buhungiro. Ayo yunguruje agaye urubanza rwaciwe n'igisata ca mbere ciyo sentare mu mpera z'umwaka uheze. Ingengo yavuga ko ifutwa ryayo atamategeko ryaho nyanze, yaba ayo mu Burundi canke ayo umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Mu gufutwa ubushikiranganje bw'intore gati mu gihugu bwayagirije ko yagize uruhara mu bikorwa ubutegetsi bwise imigomoko no gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'2015. Ayo mashami yoyo asigura ko yafuswe n'utabifitiye ububasha, kuko kuri bo wari gufata iyo ngingo ari umushikiranganje w'ubutungane. Icyo nico catumye bunguruza nkuko bivugwa na Vitan Shimirimana aserukira Forsk rimwe muri ayo.
Icyo gisata cya mbere rero cya sentare ya Afrika y'ubuseruko kikaba cyarihenze cyane mu kwibaza yuko umushikiranganje yoba afise uburenganzira bwo gufuta ishirahamwe, kuko uko ibwirizwa ryo mu gihumbi kimwe amajana icenda na 1992 rigenga amashirahamwe ribitegekanya, ritegekanya yuko iyo bikenewe yuko ishirahamwe rihagarikwa ku mvo z'umutekano cyangwa ku makosha ryakoze, bitegerezwa guca muri sentare, sentare igaca urubanza, hanyuma rero umushikiranganje akaza gufata ingingo yo gushyira mu ngiro urubanza rwaciwe na sentare. Ibyo rero ntivyigeze biba mu gihugu cy'u Burundi. Ayo mashyirahamwe ntiyigeze akora amakosha, kandi niyo yari kuyakora ntiyigeze ahamagwa muri sentare ngo acirwe urubanza, ku buryo rero bandagiye yoshobora kuza gutegeka yuko ayo mashyirahamwe ahanagurwa.
Abo baharaniye uburenganzira bwa muntu bizeye uruzocibwa n'igisata ciyungururizo.
Hanyuma ikigira kabiri kinatangaje nuko no mu mburano z'uwaserukiye leta y'u Burundi Nestor Kayobera yari yivugiye yuko ayo mashirahamwe atafuswe, no bivuga mu rurimi rw'igifaransa cyangwa icyongereza uko yabivuze, atabaye likide mugabo ngo yuko yabujijwe gukorera ku butaka bw'u Burundi. Mugabo si uko biri, kuko ntiyahagaritswe kandi ntiyabujijwe gukorera ku butaka bw'u Burundi, ahubwo yarafuswe. No kuvuga yuko umushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu yarayishe, ni nkuko dufashe yuko ishirahamwe ari umuntu nkuko amategeko asanzwe abigenga, yafashe ingingo yuko atangaje yuko ayo mashirahamwe yahwereye ayazitsa yahambye. Rero twibaza yuko igisata cy'ingururizo cy'iyo sentare kizoheza kikaduha umwanya uhagije w'ugusigura, hanyuma kigaheza kikumva yuko ayo mashirahamwe ategerezwa gutunganirizwa agasubira agakora ku mugaragaro yemewe n'amategeko y'u Burundi.
Yamara leta y'u Burundi yoyo ibona ko n'ubu izotsinda ugo rubanza. Maitre Nestor Kayobera aburanira leta muri izo manza mu butumwa bugufi yarumbikiye umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika yagize ati yes ni kwa kundi no gutsinda nka mbere. Ayo majambo niyo Kayobera yamye avuga kuva ugo rubanza rugitangura imbere ya sentare nkuru ya EAC.
Nako nyine murazi yuko nka kamere yacu ni kujya nyine nta ntidusubira inyuma no gutsindiza imanza. Twe twaze kubungurujira rero kubera kumbure intumbero yabo bari bafashe y'intambara, intambara bazi ko atari amasasu gusa, ni intambara yo mu gucungana. Bategereza kugira ngo barubandanye gushika ruheze, kumbure banezereze n'ababatumye.
Yafuswe ni ngo mushikiranganje bivaye n'ukuntu yagiye mu vy'imigumuko no kugungamira umutekano w'igihugu muri 2015. Ivyo navyo mu bisanzwe murazi ko ishiramu dahari n'ivyo vya politike bigaravyo bijamwo. Yo badafutwa ringo y'umushikiranganje ibare baryaguye mbere iyo tutabafuta bibegeze.
Ayo mashirahamwe yamye hakana ivyo yagirizwa ko atigeze hamagarira abantu kugomoka, ahubwo ko yariko aharanira ubwigenge bw'abanyagihugu mu mwaka w'2015. Ubu akora amaraporo y'iho nyangwa ajyagateka kazi na muntu. Izo raporo ntizisiba gufatirwa ko n'amakungu hamenishirahamwe mpuzamakungu ONU canke sentare mpuzamakungu mpare vyaha CPG. ya maraba mwe mubaya rongoje bararungi kiwi mitahe muza makungu no Burundi imitahe biyamiriza bivuye inyuma kufisi ntombero za politike aho gushaka kubahiriza ubutungane. Cyeklave ni nkuru Kigali kubyijwe rya Amerika.
Unaho twerekeze mu Rwanda ho leta y'ico gihugu yemeza ko uko umwaka uheze ikenera inzu ibihumbi 30 kugira ngo ababa mu gisagara ca Kigali babone aho kuba batekaniwe. Ico gisagara ca Kigali ico kigaragaza ko uko umwaka uheze hubakwa inzu zigera ku gihumbi. Igitigiri c'abakeneye aho baba ni kinini bitewe na mikoro ari hejuru asabwa umuntu ashaka kuba ku murwa mukuru w'u Rwanda Kigali. Asumta Kabuyi abidusigurire.
Umujyi wa Kigali ugenda uturwa buri munsi ku buryo abawuyobora basanga hakenewe byibuze amazu meza agera ku 30 buri mwaka kugira ngo abashya bawinjiremo nabo babone aho batura. Gusa benshi mu baba cyangwa se bakorera mu mujyi wa Kigali n'abafite ubushobozi buciriritse butabemera kugira inyubako mu mujyi wa Kigali yujuje ibisabwa. Ubushakashatsi bwakozwe n'umujyi wa Kigali bugaragaza ko mu ngo zituye muri Kigali 30% binjiza amafaranga ari hagati ya 0 n'ibihumbi 40, ingo 28% zinjiza hagati y'ibihumbi 41 n'ibihumbi 100, ingo 21% zikinjiza hagati y'ibihumbi 100 kugera ku 250, ingo 14% zikinjiza hejuru y'ibihumbi 51 kugera ku 500, mu gihe ingo 9% zonyine arizo zinjiza amafaranga asaga 500 buri kwezi. Ugereranije n'ibisabwa kugira ngo umuntu abashe kubona aho atura mu mujyi wa Kigali, abantu 9% binjiza hejuru y'ibihumbi 500 buri kwezi nibo bashobora kubaka inyubako zigendanye n'ibyifuzwa n'umujyi wa Kigali. Abaturage baganiriye n'Ijwi rya Amerika bagaragaza ko batabasha kubaka kuko ibyo basabwa n'igishushanyo mbonera cy'uyu mujyi batabibonera ubushobozi.
Aho dutuye ntabwo twemerewe kubaka, byatugizeho ingaruka zo kutubaka igihe ubishakiye kuko bitemewe, bigatuma ushobora kumara igihe utubatse kuko ahemere kubaka usanga ari nina miharengeye ubushobozi ubufite. Nimba uri ahantu bakabye baguha aho tura, mu gihe ho baguha hatemerewe guturwa bisa kujya gushaka aho ahemere utangasanga igiciro cyawo kiri hejuru.
Mu murenge wa Gikomero hariya turi abantu baho nta bushobozi bafite bwo kubaka wenda nk'inzu ihambaye.
Abo nta kubaka guza ni ukugira gutya agacashakushangurorwa akajyareba gukodesha ahantu mu dusantere n'ibyo nayo
ni ibibazo. Kubera ko urubyiruko ubu rwose ruraho gutyo aremera akagenda wenda ntibashatse kurushinga akajya ahantu h'udusantere turi agakodesha akazi k'icyumba.
Nubwo abatuye mu mujyi wa Kigali bafite amikoro make bagaragaza ko kubaka bitaborohera uhereye ku mikoro yabo, hari abashoramari bafashe iya mbere kubaka inzu zo guturamo n'iz'ubucuruzi. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo IPAR gisanzwe gikora ubushakashatsi kuri gahunda za leta mu kwezi kwa gatandatu umwaka ushize. Ubushakashatsi bwagaragaje ko ku nzu z'ubucuruzi zubatse mu mujyi wa Kigali izisaga 85% arizo zifite abazikodesha, mu gihe 15% zibereyeho. Bimwe mu byagaragajwe bituma batazitabira harimo kuba zubatse kure y'aho abaturage batuye, kuba zitajyanye n'izo bifuza no kuba zihenze. Abasesengura iki kibazo basanga abashoramari benshi bahari bubaka inzu zigezweho zo gukodesha cyangwa kugurisha bubakira gusa ibyiciro by'ababona amikoro menshi. Umuyobozi w'ishami ry'imiturire n'imitunganyirize y'umujyi wa Kigali Engineer Mugisha Fred avuga ko abashoramari bakwiye guhindura imyumvire bakubaka inzu bagendeye ku mikoro yabo bubakira ndetse n'ibyifuzo byabo.
Ikintu twakoze ngira ngo mugishanye mbonera mwabibonye ko mukivuguruye mu buryo bwo kubaka hari flexibility yabayemo yo kuvuga cyane cyane twaraga nti hatwara amafaranga. Ese umuntu ashobora kubaka mu byiciro aho kugira ngo afate nivo 20 uyu munsi azubake, niyo bakare nivo 20 niko amafaranga aba menshi yashoyemo. Uko amafaranga aba menshi ashoramo niko ashaka kuyagaruza, uko ashaka kuyagaruza niko ahenda ubukode, uko ahenda ubukode niko babandi ba mikoro make badafite aho bajya. So icyo twakoze ni ukuvuga ngo reka tukorere abashoramari imibare ifatika ya mikoro y'abanyarwanda ari babandi bashobora kuba bakodesha. Noneho tukajya n'inama turavuga ngo niba abashoramari bavugaga ko ugomba gufata nivo yose ari umuntu, ahubwo tubagira inama iyindi strategy yo gukodesha, ko hari ibyo twita co-working space, gufatanya akantu kamwe kagodesha turi abantu bane ari babandi batoya bashobora kuzaza gufatanya metero kari 25 akazikodesha ari abantu batanu.
kugeza ubu hari benshi bafite ubutaka mu mujyi wa Kigali ariko bananiwe kubyaza umusaruro nk'uko bisabwa. Umujyi wa Kigali wakunze kuvuga ko ubutaka budakoreshwa na nyirabwo uko bikwiriye azabwamburwa bugahabwa abashobora kubyaza umusaruro.
Ngira ngo nk'uko nabitangiye mbivugana babwiye ko ubutaka bizana kwijana by'ubutaka bw'umujyi wa Kigali ndetse n'ubw'igihugu n'ubw'abaturage nibo bagomba kubishyira mu bikorwa ndetse nibo bashyira igishushanyo mbonera mu bikorwa. Ngira ngo iminsi yose mwumvise ko ubutaka budakoreshwa kandi butagize ikintu bubura, ubwo butaka bwamburwa ba nyirabwo bijyanye n'itegeko ry'ubutaka rivuga bugahabwa ababishoboye.
Umujyi wa Kigali uvuga ko mu myaka 30 iri imbere uzawutuwe n'abaturage bakaba hafi miliyoni enye, ukaba usabwa kuzabura ufite byibuze inzu zigera ku 859. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Asumta, igisata c'impunzi naco kivugwamwo ikibazo c'amadeni yugarije abarundi bahunga ikambi ya Rusenda ari muri Republika ya Demokarasi ya Congo. Mugenzi wacu Vedaste Ngabo arabitugira ku muriri.
Aya madeni avugwa ahani nafatiye ku bifungurwa izi mpunzi zafunguye ku minsi mikuru ya Noheli n'Ubunane ziteze yuko ishyirahamwe rya Pamuri zabaheza ubufasha bw'amafaranga y'amezi abiri yo guhayisha muri uku kwezi kwa kabiri, ariko siko byagenze kuko ishyirahamwe rya Pamuri ryatanze ubufasha bw'ukwezi kumwe mu gihe izi mpunzi zivuga yuko bazifitiye amezi abiri. Hategekimana Emmanuel ni impunzi yo mu ngambi yo mu Rusenda afite abantu 8, avuga yuko gutinda guhabwa ubufasha bw'amafaranga yo guhayisha bikorwa n'ishyirahamwe rya Pamuri bituma ahora mu madeni adashira y'ibifungurwa bafashe ku bacuruzi.
Naze mu bisanzwe ndavize abanyesoze deni nabuze iyo nkura n'igihumbi kimwe ndabariye ndakivane uko bariye ku munsi mukuru nasinze bansanga bari kwezi kwa mbere none ko baduhaye ayo kwezi kwa kabiri kosa tubaho gutyo.
Hatungimana Celeste n'umuyobozi w'abayangayanga bo muri inkambi asobanura yuko bangayikishijwe n'ubujya impunzi zariye ibitungwa mu minsi mikuru, ariko kuri none zikaba zarabuze amafaranga zishura bitewe n'uko Pamu yabaye amafaranga y'ukwezi kumwe umugezi ari ziteze guhabwa amezi abiri.
Nk'abayangayanga binjiye mu ngorane imwe ntabona ukuntu bizogorana ukuntu bayiva imbere, bafashe ibitungwa ku baforunisere babo babiha abanyagihugu abenshi bigina umwaka wari urangiye uwundi utanguye bazi ko bazopokera n'imiburiburi udufaranga tw'amezi abiri, ariko wo kugira bapokere twa dufaranga tw'amezi abiri baciye baronshwa udufaranga tw'ukwezi kumwe. Rero bivanye n'utudeni abanyagihugu baba barafashe icabigorana ari burihe mu 1,905 ari burihe angahe asigarane angahe kugira rabukuntu yibeshaho mu yindi minsi gushikaho irindi gabugwa ry'amafaranga rizoberako. Bene ibitungwa bariko bishuza hanyuma abayangayanga nabo bakishuza abanyagihugu bahawe kakaboga ugacusanga umunyagihugu arabuza yacira n'ayamira yari ideni yaraziko azoriha muri fuare, ariko ya fuare bari biteze amezi abiri ntishobotse kuba ya amezi abiri iba y'ukwezi kumwe.
Samadeni y'ibifungurwa n'amatungo yonyine araje inshingizi impunzi zo mu Rusenda, ahubwo hari n'izifite amadeni y'imiti zafashe kuri za farumasi. Avuga yuko mufite ideni ry'amafaranga 195,000 by'amakongomani.
Abantu baraturembeje kuko amadeni ntibariha, raza bagakopesha imiti bavuga yuko bazoriha bapokeye kuko bari basize bababwiye ko bapokeza amezi abiri. None bene amafarumasi ubu bari kudufata ati nitwishyuze, aho ugiye kwishyuza ati bampaye amahera y'ukwezi kumwe itaye zitatu mu bana batandatu, wumva ndabigenza gute? Kandi nawe nza ndagufitiye nk'itaye zibiri kuko tugiye kwa muganga nibatuvura neza tuca twirukira kuri mwega b'amafarumasi ati dupokeye turoshya tubari, ariko ntibari kuriha ingora z'amezi abiri bari babemeye.
Ndagufite nk'ideni ry'amafaranga angana gute?
195,000. Bari bambwiye ko banyishyura kuko hari abo dutera inshinge tukabasanga mu mihira yabo, abandi tukabaterera ngaho nyene kuri farumasi imiti tukabahereza, ariko none ntibariko barariha amahera y'abandi
kubera
batabapokeje neza nk'uko bari babyiteguri.
Ese ni kumuyobozi w'inkambi yo mu Rusenda Emmanuel Ntirampeba avuga kuri iki kibazo cy'impunzi zinjira mu madeni kubera ziba zatinze guhabwa ubufasha n'ishyirahamwe rya Pamu.
Pamu by'amadeni ntabyo tahura cyane kuko ntagimenya, ivuga ko abantu bajya imfungurwa ari uko bapokeye, ariko kandi nabo barazi ko imfungurwa dupokera zidakwiye. Rero kuri abo bantu bo baba barafashe amadeni barababwira ati baraba ukuntu bashobora kuyaga hagati yabo kugira ngo ikibazo bashobore kugiheza bukebuke, kuko yo Pamu iravuga ko yiteguye ko muri uko kwa kabiri hamwe bokora bagaheza gupokeza kare bakagenda mu murongo naho nyine bagaheza kare ko bogenda bagategura ibindi nukuvuga muri uko kwa kabiri akaba bogaruka kudupokeza tariki hamwe bitoshoboka mu ntangozi kwa gatatu bazoza kudupokeza amafaranga y'ukwezi kwa kabiri.
Ndatse ngabwo kubwijwe rya Amerika mu rusendo mu ntara y'Kivuye.
Ni wa mwanya w'ivyaranze amateka kuri nogenekerezo rya 11 imyaka 30 irarumanya umunsi kuyundi no kuvuga mu 1990 Nelson Mandela arekuwe akavanwa mu gasho na gashamazemwo imyaka 27 Venuste Nshimiyimana abitugire kumurire.
Frédéric de Klerk hakimara kuba perezida wa Afrika y'Epfo mu mwaka w'1989 yahise atangaza umugambi wo gusezera kuri politiki y'ivangura abirabura yabagashaka buhake mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Yemeye ko ishyaka ANC rikorera ku mugaragaro avuga ko nta wuzongera kwicwa anyonzwe, maze mu kwezi kwa kabiri muri 90 ategeka ko Nelson Mandela afungurwa. Mu mwaka w'1993 Mandela na de Klerk sangiye igihembo cy'amahoro kitiriwe Nobel nyuma y'umwaka umwe muri 1994 yinse yatsinze amatora, maze Mandela aba perezida wa mbere utowe. Nelson Mandela yinjiye muri ANC mu mwaka w'1944 agira uruhare mu gushyiraho umutwe wa gisirikare wo guhangana na leta yagashaka buhake mu mwaka w'1960 nyuma y'ubwicanyi bw'ahitwa Chapelville bwibasiye abirabura bigaragambyaga. Muri 1964 Mandela n'abandi bayobozi ba ANC bahamwe n'icyaha cy'ubugambanyi bakatirwa gufungwa burundu ku myaka 27 yafunzwe. Yamaze imyaka 18 muri gereza ku kirwa cya Robben Island aba mu kumba k'ifungane katagira amazi, akora imirimo y'uburetwa, yandika kandi akakira ibaruwa imwe mu mezi 6 kandi agasurwa rimwe mu mwaka mu gihe cy'iminota 30 gusa. Mandela yasezeye kuri politiki mu mwaka w'1999 ariko yakomeje kuba umwambari w'amahoro n'ubutabera kugera atabarutse mu kwezi kwa 12 muri 2013 yarafite imyaka 95 ubu abayujuje imyaka 102.
Arakoze mgenzi wacu Venuste Nshimiyimana kutwibutsa indino genekerezo rya 11 ukwezi kwa kabiri mu 1990 ko ariho Nelson Mandela yapfungurwa n'imyaka 30 iheza apfunguwe. Yamaze mu gasho imyaka 27. Kano karirimbo ni Kama Mandela na karirimbo karirimbwe n'abaririmbyi batandukanye mu gihugu cy'u Burundi. Kama Mandela kari mu ndimi zitandukanye ariko umutwe wayo ugira ati tugire nka Mandela.
Kushikisi iba yuko wabishaka Mandela Iteka nitekane kubanya Afrika niyo waharanira umugabo w'ijonja ni jambo iseruka rukambye uwota mu makanda yawe niyo bayihenze Mandela waratubereye urumuri inde wundi aserutakunda abanyamuziki na wundi ni Mandela igira amahoro ni wari umugabo niyo Mandela.
Reka rero nshuti bakunze tubasigire kano karirimbo Kama Mandela tunabashimira ko mwafasha akanya ko kutwumviriza. Yakoze Facile Gebehu yegeranije amajwi yacu na ingenieur Odysse Bakumwe muhinga bw'ivyuma Diane Nahazwe na indemesheje ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi. Turaza kongera igihe cy'isaha 10 ku masaha mu Burundi mu kiganiro muri isanga mu kurindira mwandanye muranirwa mu banyu no mu vyanyu. Mujye uhegwe na kano karirimbo Kama Mandela. Tell me who's gonna stand for truth. What do you